Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri tariki 21 y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Undikije. Nuko rero mubimenyereye ubu n'umwanya w'ikiganiro muri sanga. Ibiro vy'umwunganizi mu biganiro bihuza Abarundi vyarasohoye ubutumire bw'ibiganiro bitekanijwe kuva ku igenekerezo rya 26 ry'ukwezi kwa 11 gushika ku igenekerezo ry'umunani ry'ukwezi kwa 12. Nkuko ibiro vy'umuhuza bitangaza, ivyo biganiro bishobora kuba ibiganiro vya nyuma bitumwe ko n'umuhuza Benjamin Mkapa. Leta y'u Burundi yamaze gutangaza kwizo kwitaba ivyo biganiro cyo kimwe na bakuru b'imigambwe imwimwe harimo na Frodebu usanzwe uri mu runani Senarede. Yamara abatetsi barongorera runani Senarede rutavuga rumwe n'ubutetsi barasohoye itangazo ku igenekezo rya 15 ry'ukwezi kwa 11 bamenyesha kuri urwo runani rutazo kwitaba iyo mishikirano, kandi ko n'abatetsi batari bake bo muri urwo runani bataronse ubutumire. Umuvugizi urwo runani Pancras Chimpaye yavuze ko urwo runani rudashobora kugira uruhara mu biganiro canke imishikirano ifise umugambi wo guhagarika utagisubira inyuma amasezerano ya Arusha. Chimpaye yavuze ko abantu batumiwe muri ivyo biganiro ari abantu bihitiwemwo n'ibiro vy'umuhuza. Mbega ku bwanyu ivyo biganiro bishobora kuba ari biganiro vya nyuma bizofundikirwamwo amasezerano y'amahoro ntabanduka mu gihe urunani Senarede ruvuga ko rutatumiwe. Mbega imigambwe ihurikiye mu runani Senarede yatumiwe muri ivyo biganiro izobandanya kuguma yemewe mu runani Senarede rutavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi ruvuga ko rutatumiwe muri ivyo biganiro rutazo navyitaba. Mbega urwaruka rwo mu Burundi rumaze kubona ingaruka mbi z'intureka ya politike rwibaziki kuri ivyo biganiro buca bisubira gutangura. Ubutumwa urwaruka rwo ha abanyapolitike bazo kwitaba ivyo biganiro n'ubuhe? Kuri ibi bibazo vyose rero twatumiye Amilcar Yomeko, akaba ari mu rwaruka rukurikiranira hafi politike y'u Burundi, akaba ari mu gihugu ca Canada muri iki gihe. Mwiriwe neza Amilcar Yomeko.
Mwiriwe neza hamwe n'ababanyi bariko baratwumviriza ari mu Burundi canke ahandi.
Urakubiye?
Ego, namwe muraho.
Turaho. Turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye aherutse kurangiza amashuri muri kaminuza Université Lumière. Mwiriwe neza Lionel Ndayizeye.
Ego, ndaramukije ngaho ku gihugu cy'Amerika, turamukije kandi n'abatwumviriza, nongeye kandi ndashimiye cyane ukungene igihugu cy'Amerika gitaho urwaruka cyane cyane. Murakoze.
Twatumiye kandi na Deo Hakizimana, umuhinga mu vyerekeye gutora inyishu z'amatati arongoye ishirahamwe Siride rijejwe gufata eka mu gufasha mu biganiro no gutatura amatati. Mwiriwe neza Deogratias Hakizimana.
Ndakura mu kijebwa na Federica.
Murakomeye.
Ndisohora kabisa kandi wakoze neza kuzumirana iki kiganiro.
Yego, mereka ku buhinga bwanyu mumaze ishirahamwe ryanyu rimaze nk'imyaka irenga 21 rifasha mu bintu by'iki biganiro. Nashaka mutubwire ukuntu mubona ibyo biganiro bavuga ko bishobora kuba ari vyanyuma mu Barundi, bizohuza Abarundi. Tuzi ko haraheze ikiringo kirenga umwaka ata kintu abahuriye yarusha bose bashoboye gufundika ivyo biganiro ku bwanyu mubona bizogena nkuko biriko biratangazwa.
Mugenzi Federic, ivyo bintu uvuze uti nakora bitwibukije se wabivuze yuko ibiganiro bigiza kusoma ivya nyuma, hanyuma kandi watwibukije yuko haheze umwaka umengo nta kikakaja kandi umwana wamugiriyeho ku bwanje. Kubera imbuka makuru ohoza kubera n'ibyo tumaze gushika ko mu ishyirahamwe ryacu kubivuze tumaze imyaka irenga 20 dukurikirana hafi ibibazo by'u Burundi, dukurikirana cyane cyane n'inkurikizi y'ibyo bibazo kuri politiki y'igihugu mu makungu no mu karere dukurikiyemo. Hari ikintu kimwe nifuza ko bose babanza bagategera kubona bavuga ati ibiganiro ni bya nyuma, igomba gusigura yuko abari muri byo ariko barabikora tuvuge n'ababafashe mu mugongo babona ariko atakamaro ko kubandanya kubera nacyo byo bihinduka. Ikindi nacyo wari uvuze uti bari bamaze umwaka cyagikakaza, nta gikakaza nyine kubera biragaragara yuko umengo hari ikintu kitumvikana mu ngorane u Burundi bufise cyo kitumvikana twese twagitohoje kandi mugundiye mumpanye mwanya yenu yavira mu cyamake mugabo murantu ngasi nje gutanga ibyiza ariko ndibaza yuko twamaze kugitegera mu kimwanya mu yawe
ivyo nibaza tuhava tu none nsora cyane cyane muri iki kiganiro ariko mwari muzi ikintu gihambaye cyane gose kivuga mushaka kuvuga ko ibiganiro rero bazoba babihevye muravuze ikintu ngo ntaho ababitunganije babona ko atakintu bashobora guhindura mushaka kuvuga iki
erega ntaho bishobora guhinduka kuko hari ibintu bibiri batarumvikana ko ikintu cya mbere ntibarumvikana cyatumye ingorane zihaba wowe wavuze ni manda mugabo twebwe tuyikurikirana yanje muri ya yishu n'inana imbere ingoma hari ibintu byinshi byinyegereje hariho cyane cyane nk'iby'abashaka kuko turi muri Afurika kandi muri iki gihe ariko baravuga zijya ngorane ziri muri Libiya z'abanyafurika bagurisha bwabunyamaswa wumvinje n'ibindi byose bivuga kuri Afurika kugituma turi mu ngorane ni kubera abanyafurika usanga turi ko turwana ingwano zitari rwacu ugasanga izo ngwano ari ingwano zirondera ubutunzi bwa Afurika hanyuma rero hari abazigenge baca kugira ati wewe kuri umuhutu n'umututu ugenda uvuge ko mutumvikana mugabo inyuma akaba ariko arakotiza ashaka ibindi aho bihuriranye na demokarasi atabiyo
ibyo bibazo turabigaruka ko
ariko n'ikintu cya kabiri Frederic uvuge ndakikubwira
yego
byose bihagaze ku bushobozi no kugushaka abanyafurika bunyine babwiza kuronga kugira ngo bogorore kugira ngo batangure kogorora ni kubanza kubikana ku gituma bari kubara barashihana ego nta uzohindura isi ngo ivuge yuko atawukiza kurondera ubutunzi bwa Afurika mugabo ikibabage rero ubuye ni uko abanyafurika bonyine cyane cyane nta bwenge zabwiza kubitegeka gusumba abandi
ego me ikibazo cy'abanyafurika muri rusangi ni ikibazo gihambaye cyane rwose tubushobora kuzotorera umwanya ariko cyane cyane uwo munsi nashaka tuvuge cyane cyane kuvuga ku Burundi reka duhe nakanya rero mushyanae Amilcar yumeko nawe nyine atubwira ikintu yibaza kuri ibyo biganiro bavuga ko bishobora kuba ivya nyuma mbega ubutumire bwo bavuga ko butaronse bose kandi amakungu ahemiriza ko eka atawo kumigwa muri ibyo biganiro ibyo bintu byose mwavyakiriye gute Amerika
murakoze ku mijambo ubwa mbere na mbere hamwe harimo igihushane kuko nta kuntu amakungu nkejo twarumvise userukira umunyabanga mukuru wa ONU avuga yuko ibyo biganiro byo babikwiye guhurikiramo bose aho ni ku ruhande rumwe hama ku rundi ruhande umuntu akaza yumva nk'abari muri Senarede bavuga yuko batatumiwe bose yuko bakumiriwe yako nagahaze cyane mu bantu batunganya ibiganiro no kuvuga umwunganirize w'umuhuza ariwe Benjamin Mkapa hamwe n'abatunganya ibyo biganiro akare no kuvuga karere kwa Afurika y'ubuseruko aho honyene harimo ikibazo gikomeye gicobora gutuma ibyo biganiro bidashobora no gushika kuco bishaka ubwa kabiri igituma nibaza yuko bidashobora kuba ibyanyuma bibaye ibyanyuma naho azoba ari kwibesha umuntu atazoba yagiye ku muti kuko ushaka kwira indwara arayirata nuko batazoba barazi imboni mvano y'ingorane turimo ubu unye no kudakurikiza no kurenga amasezerano y'Arusha yashizwe ku mukono mu itariki 28 myandagaro mu myaka 2000 ico kintu kitagiwe mu mize atari ico batanguriye ko kuraba simbona sinibaza yuko ayo masezerano ashobora kuba yanyuma abaya yanyuma naho azoba ari kubeshanya azoba umuntu azoba asukiriye ko ubuke ashire ingorane mu yindi myaka iza kubwanje sinibaza yuko ashobora kuba yanyuma rero kuri ico kibazo mu bajije
Lionel ndayizeye abarundi bararonsa karyo ko kumara igihe kirenga umwaka n'igice bari muri ivyo biganiro ariko nta kintu kiboneka cavuyemo ubumwebwe murafite kizero ko ku ruhande rwanyu rwugwaruka murafite kizero ko bazopfundika amasezerano ntabanduka
yego yeah. Murakoze cyane tuve uko ndabivuna mu gwaruka kuno bivuga kuri icigire kirahari icigire kire kuko urabona ko washobora gutanga kajya keza no bwa batanze ikiringo batarabyigira batanga kuko no bwa n'ubusise mushikalo wiki no bwa kwari nka 13 jours nyaka n'iminsi 13 abantu bashaka kurondera imishi ku gihugu cy'u Burundi iminsi 13 bicaye ahantu bariko baravugana ukungene ngo turi imishi nibyo yikwiye iminsi ikwiye kikurije kigere ndagifise ahubwo gusa abatumiwe ntibarabe umutima ubatwayeyo n'umutima wo kwiyumvira amaposte politike cyangwa navuga ibyiciro bya politike ariko biyumvire barari mu karere aho ibindi bihugu biriko birajya naho biriko birashika biyumvire bagira isoni natwe ngaha mu Burundi biyumvire ukuntu bashobora gutera benshi ibibazo kugira ngo dushobore gushika natwe ahantu ku iterambere rirama no kumwumvikana kuri politike navuga politike irimo demokarasi navuga politike nziza cyane nk'uburyo ko na bose abantu bose bagahigana bakumva yuko babaye mu gihugu ndetse ari abarundi atakuvuga ingendanwa yahagirwa nawe umwe wahajya ubu ikigiye mu rwaruka byema kuri iyo minsi yatanze icyizere kirahari hamwe bo bikora bishatse
tubibutse inshuti mwese ku mikoro murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndikumana Innocent Nduwimana Innocent mwiriwe neza muri hehe
Jika kamu kita kasih awak coba langkah mukanya
macam ni. Ya, kamu memerhati kira zo itu yang viral juga kau jangan mukanya gatu.
Eh, ko, cik, icu lo sewa, ubu sewa ni uku sejuka ni lo sewa ni gua. Ama awak sebenarnya tu bukan gua ni lo sih, cara baca cerita. Nolak baca cerita sih, umba, ko, warga sih suka gua. Umur lo ko sih cara hamba bete, itu muncul, bateri isu asal itu ko. Nudi. Kama huko wali tutenye ni mkwa kutuweza Mugurundi. Nishuna wabula wukuma waka ni ilangaro iya rusha. Kwea na wabula wata Mugurundi. Vikeka kumuteka na wabu utomeleza. Nila kende witawe hama wakani kuko mbata gani liye haundi muti che mbona ngaho mbata gani liye. Mwemele wakani hama ikitape kipe mwuzi vichwete kule ya matora kuko wawona nini aka irikirageza tugeze tutangura wonde kandi atakira avamo cyane cyo kibato narisi
eh murakoze Innocent Amilcar Yumeko runani ya senarede nkuko mwavyumvise gwaratangaje ko rutazo kwitaba ibyo biganire ariko hari imigambwe ihurikiye mu rugo runani izo hava itaba ibyo biganire aho twovuga nk'umugambwe iprona ibyo ntibishobora gutera indiane mu rugo runani
biramaze kuboneka nibaza ko atari ubwa mbere bizoba bishitse kuko naho naheruka niko byagenze umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi buri Burundi hamwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu bari bitavye ariko twarabonye mu nyuma iyo migambwe ntangaruka byabaye muri Senared uretse ko hari igihe nimba ntihenze umukuru wawo ari wo wahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu Frederic Bambiga inyumvire no yafatiwe ibihano mugabe iyo migambwe ntiyigeze hagarikwa ntiyigeze ikugwa muri ugo runani babandanije bakorana inzego nyobozi za Senared harimo muri directoire cyo bita directoire harimo harimo umugambwe Frodebu sibona unye sinzi gashobora guhinduka nta ubizi yuko ugo runani Senared rushobora gufata ibihano kuri iyo migambwe no kuri ibihano ufatira ingingo iyo migambwe izo bayitabye kandi mu runani Senared bari bapfunditse yuko itokwitaba mugabe umwe wese arafise isigura atanga mu kwitaba cyangwa mu kutitaba umuntu arashobora kuzemera nkuko adashobora kuzemera abo mu runani Senared nkuko nabivuze turahurije kuri ico kintu ati bidushobora kwemera kwitaba batadutumiye ka bwa Senared batadutumiye nk'abantu nk'uruhande rufise amatati muri ibintu byo mu Burundi ati kandi ntibashobora gutora abo bashaka batumira no kuvuga ko ariho bamwe bakumira bikaba bihushanye n'ibyo amakungu avuga yuko ibyo biganiro bidategerezwa gukumira n'umuntu n'umwe abo muri Frodebu na Iprona bakavuga bati twarashatse ibiganiro nta kuntu dutuma ko ntitugende tuzogenda tuvuga ibitagenda neza nimba bashaka yuko dushira umukono ku masezerano tubivyanke tuvuge igituma tubyanse urumva umwe wese arafise insiguro atanga zirumvikana jewe kubwanje abo bose ndi nko mu kibanza cabo bose nkuko mugenzanje turi kumwe nibagize nagiwe uyu yahejeje kuri rimyeri yabivuze Lionel ego urambabarira Lionel nari nibagize najya nkuko yabivuze igikuru abazojayo n'agatima kazoba kabatwaye ni kuraba ico bazoba bagiye bagamije inyungu zabo bwite cyangwa inyungu z'igihugu naho naciye mvuga nti bagiye batwaje bitwaje agatima ko kubaka igihugu bo kwibuka imbo n'imvano y'izi ngorane turimo yuko ari guhonyanga amasezerano yarusha
ego me Lionel ndayizeye izo ngorane z'ubutumire zadutse ibiganiro bitaratangura ntizishobora kugira ingaruka ku kuntu ibiganiro bizogenda
jewe uko ndabibona niko abantu bose babivuga uko bandose babyumvira by'ukuri yaba gutumirwa kashe na hebe cyangwa yaba gutumirwa icyo navuga ugasanga umuntu aratumiwe ono de kalite denge ke personele ibyo ni ibintu bibaho by'ukuri bijya bikabitera ingorane mu gihugu bijya bikabiterana ingorane byotuma abantu batitera ibiganiro by'ukuri kuko murabona ubu deja mu Burundi hari impande zibiri mu bwoko senarede senarede ni urukiriro imigambwe yose tuvugana na leta by'ukuri ibyo rero abantu bo muri senarede tukuri tujye turaraba tujye turagerageza tura, byose kujya turoresha imitima kujya dushobora gukora solution nzi nkuko bivuga kuko hari abantu batumiwe bari muri senarede bakavuga twe twatumiwe ono de kalite d'invité personnel kandi tugenda kugenda gutora inyinshi y'ibibazo kuko ibibazo birahari kuko na mvuga yuko sinzi sinarede bari muri sinarede ko bafise objectif imwe sinzi ko bafise finalite imwe niba rero by'ukuri yuko imiryango iri muri sinarede ko bafise finalite imwe kuko umuntu kuko ngerageje kwiyumvira abantu bari muri sinarede ni abantu bamwe baparticipa kenshi na kenshi mu migambo ni ukuva mu matora muri 2010 gusha muri 2015 kandi urabona ko kenshi ibihe byabayeho bagumye bahereza terrain iyi guverinoma kuko umaze kwikura mu kintu iyi guverinoma uko urabona yuko igumye ibandanya nkuko mbona bavuse devize yabo kugira ngo songa mbere sinzi urabona ko bagumye bahereza terrain urabona mu 2010 barakoze matora bava muri perezida wa matora ibintu birabandanya ipona mu nyuma ibintu ariko ibintu byamaze kuba birasubirayo urabona 2015 barasize barava mu matora basubira terrain iyi guverinoma igumye igira puissance igumye igira ingufu rero ndi kumbiyumvira ati est ce abantu bari muri senarede bafite objectif imwe kandi ikindi kintu navuga muri senarede imigambo yo muri senarede ntinganye ingufu hariyo abantu bo muri senarede imigambo yo muri senarede atabanywanyi bafise abantu bashashe imigambo yari ibayeho 2015 atabanywanyi bafise hari n'indi migambwe iri songe ifite abanywanyi ngerageje kuraba nk'umugambwe fodebu umugambwe msd umugambwe msd 2020 n'umugambwe muri miliya bujumbura wari watowe utogwa ubujumbura hose uratsinda ntibarabe rero ntibarabe ngo babariko batabamure kuri senarede ariko barabe batore inyinshi y'ikibazo bafate twebwe twatumiwe nubwo tutatumiwe nka senarede muri twebwe hariho abatumiwe reka tugende twumvirize ibyo bavuga nubwo nibantu ibyo batarumva by'ukuri ibyo nabona yuko igihe kiriyo wari ingorane bari kuza baratanga terrain bahereza puissance iyi guverinoma bitaba ibiganiro hano banegotse kuko treze juru ni nyinshi cyane bazaba bashyitse ku kintu gikomeye turabizi n'abagabo b'igihinja n'ijambo by'ukuri nibagende barabikumire mu bufasha iki gihugu kuko ni ibintu bitayisoni kubona ibintu bimaze beza ataki na kimwe kirashikago ari ibintu
reka
kuvuga gusanga bari mu biganiro
reka nicyo kibazo
bararushe nibumva impuhwe by'ukuri
reka nicyo kibazo tukibaze umuntu ushira nta hede Hakizimana reka yanonosoye ivya kahise akaba ari n'umumenyesha makuru ikaba ari n'umuhinga mu byerekeye gutatura amatati mushira nta hede Hakizimana nkuko bivuze mu ntango ivyo biganiro nkuko muhuza bivuze bishobora kuba ari vyanyuma mwavuze ko ashobora kugira ngo yananiwe canke abona ko atawizoja niko mwavuze ikintu kimeze nk'intambamye gituma abarundi badashobora gupfunika amasezerano ni ikihe mu majambo make cyane
mu majambo make twe tuvuga yuko hari ingorane zitarengwa bose baba bakiruhande ivuga yuko hatari ugushaka hagati mu gihugu dialogue barondera na gishobora gushika ko gishobora no kuba mugabo kandi ikigoye ni uko kuganira tubwiza kuzobandanya kuko ubuziyaro tugambiye mu buryo bwagira kandi urazi kandi twaciyemo birekana yuko diyaro bizoguma ibandanya ko bizomera kose ariko uye inzitizi mbona umuntu uriho ihagaze cyane cyane kuri ibyo bita rapport de force politique muri politiki rero abagwana batanganya ingufu ni ngombwa hariho ubutsinda ubundi niba ashaka akanamuzinda mugabo rero iyo bose barondera amahoro barashobora kurondera aho bahurira bakaganira ariko imbere y'uko baganira babanza kumvikana icyo baganira ubu hari n'amajyambere abiri n'ubu mengozi barayumvikana ko bamwe bavuga ubu dialogue abandi bakavuga negotiation muri dialogue ni ukuganira ibyo mutumvikana ko mukaraha ko mubyumva kumwe muri negotiation naho uca wumva yuko bagomba bya bindi bita amagaburanyama amagaburanyama mu rurimi nayo turazi icyo yadushikije ko icyo nibaza cyane gikenewe ubuye ni uko tutosubira kubadanya tubikomo kubahuza cyangwa bahuza abo hanze cyangwa tumwikomo kuri bajya batanga amafaranga amafaranga bazoguma bayatanga n'abahuza bazoguma bariho kuko ibyo bintu birimo n'amafaranga menshi ntibashaka rero abayajya nabo nyine bariho no muri abasizi barwanira mu mengo birabaranja kuguma bagenda bajya barafata amadegi bajya mu mahoteli ubu icyari gikenewe ni uko kungure abantu bikubita agashyi bakagira icyo ni ukwita valeur zimwe valeur ya mbere ni valeur y'ukwicisha bugufi muri ibi tugezemo mu Burundi mu Burundi uko ugenda uramenya ibintu bishyashya ni uko uca umengo ntacyo wari uzi iyo rero uri umuntu agomba kwicisha bugufi arumviriza abandi ugomba kumviriza abandi rero byari ugomba kuyemera ikintu cya kabiri abantu umengo kibashyiga kandi cyumvikana ni ukwishyira mu kibanza cy'Uburundi empathie mu gifaransa yendo kugana n'icyo bita generosite ukumva yuko wewe umerewe neza uwundi atamerewe neza utoryama usinzire uroranirwe icyo kintu utwacumvikana ko uzuzura diyaloge kizabumenye hanyuma icyo ni ikintu bita responsabilite kuba ufite ikintu wubaha kuba ufite ikintu wubahiriza kuko icyo kintu ari ubuzima bw'umuntu ari ubuzima bw'igihugu uretse uza biti vuga yuko yari nk'ibigoranye ubwirizwa kwitorera umuti ubu hari ingorane tuzigembye bose bakishoba guca bumva ingorane z'ubukene ubukene bufise bose ubise bari mu gihugu ubise bari hanze abari hanze bobo baragise nuko ngira ngo mutamenya hari habo tumva birigwa barasabiriza kandi bari abantu b'icyubahiro bamerewe neza bafise amazu hano mugabo
ubukene buri mu ngaruka mbi ziboneka cyane cyane iyo habaye umudugararo wa politiki canke izindi ntureka z'ubundi bwoko tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Kazahama mwiriwe neza muri hehe Kazahama
ndi Bujumbura mu Burundi
yego murafite ikibazo cy'imvuro
kome icyumviro cyo wanjye mvuga uno munsi ibikamiro biba canke bitaba dushaka kuguma twiganira tukizindirira nanari tubona tubaye mu bukene butagira izina tukaba unamunsi nka jewe nk'umunyagihugu mutoyi ntashyigikiye ibyo bintu byo gukoresha ingufu kubera amadinisi bamwe numva babivuga ngo bashinze ngo imizingo yokwanya ngo leta y'Uburundi rero ibyo biganiro byaba cyangwa bitaba twe twishakira kuguma twiganira tukisinzira tukajya utwo tuboga tuba twarose atanduru inyuma y'iwacu ama ikindi kigira kabiri bagiye mu biganiro batoje baribuka ubukene abanyagihugu turimwo ama ibindi nabyo by'inyungu yacyakaba kabiri kama by'inyungu byabo cyakaba kabiri kama aba nkeje ingendanyo z'iradiyo ijya Amerika aho turi hose kubandanya zikurikira radiyo ijya Amerika kubera mu dushyikiriza ibintu by'ingirakamaro murakoze
Kazahama reka Lionel Ndayizeye mugira icyo muvuze ku vyumviro bibiri reka ashikirije umushyigantare Kazahama ashikirije duga ku ijambo Lionel
ego ndabona icyo kiyindire ni cyo kiyindira abanyagihugu bose bo mu Burundi bavuga cyambere nabo hanze mu gihugu kuko igihe ikintu kinavugiye kirekire haragira igihe ukavuga ati ni kuri ndarushe ibintu ni muruko kuko bivuga la formule la mec utese pour le peuple du Burundi sohe la conclure ce dialogue ifa yuko ibiganiro biva hama bakavuga ati twashimitse kuri iki twafundiki iki kintu reka dutahe mu gihugu abari abantu bizaza pitwe ku mutekano w'iwacu twashaka kugira ikintu urabona yuko ibiganiro bishyigikiwe na ONU hanyuma abantu baje ngaha mu gihugu kohera kuri abo batwara baje ngaha mu gihugu bacungerewe n'inteko twovuga unya perezida agatogwasha yabyo ashyigikiwe n'inteko mpuzamakungu ntibarari ukungene bashobora gushyikira mu banyagihugu baramukunze binjira mu banyagihugu bashyike aha mu gihugu bashyigikiwe bacungerewe n'izo nteko ubwo baramukungene boronka basabe espace politiki nabo bashobora kugira bukungene biyamamaza kuko nibo ariko baraperda cyane se narahe dawo mu opposition radikale nuko akora perda kuko ubutumwa mu mapigana unobwa y'ikuri guverinoma y'umuvanse ihari y'isende defde niyo afite ingufu cyane kuko urabona ibintu byose biriko biraba urabona ko mene niyo nibavuga niyo niyo opere nibavuga urako atakina kimwe kiri kirafasha kuko urabona ama barashaka kugira amanama rimwe kandi bya 3 miliyoni mugabo manama ukabona yuko mene ni guverinoma ukabona ko ishyigikiwe ibyo guverinoma irashyigikiwe nacyo gituma ibintu byose bakora bariko baraperda nta kintu na kimwe bakora shikako mugabo ikintu nyamukuru urabona yuko bufasha abanyagihugu bakita ibyo biganiro abo bakaraba strategy ukuntu bashobora gushika mu gihugu uko babangana kose ngo ari abakwikirana n'ubutungane ngo hari abantu batakwikirana n'ubutungane abo batakwikirana n'ubutungane bakaraba kuko bashika mu gihugu bakiyamamaza gukora nange kuri nyagihugu bakeneye kugira amatora ameze neza mugabo biciye matora kuko urabona iporte ushobora gushyikira ubutegetsi udaciye matora ngo wemege murabona iri kubera muri uragira ibi byose mugabo urabona yuko byose bizatuma bihanganire nta bantu bamwe bashobora kukwemera nibarabere n'ukuri barabe ukungene abanyagihugu barushe kuva muri 2015 barabaho bari bashyitse barabo ubutunzi bw'igihugu kuva 2005 bishika ubu ariko barabona umunsi ubutunzi bw'igihugu wavuye ndetse barinzira ku banyagihugu cyane cyane kuko ndabona yuko objective y'abantu bo muri y'abanyepolitike by'ukuri si ukungene batore nyinshi ikibazo kiri mu Burundi ni ukungene batore nyinshi by'ibibazo byabo bikumira barondera inyungu za politike mugabo by'ukuri beza yaba ari ibibazo bihari mu Burundi iyo babiyumvira kwiyumvira bitewe nyinshi by'ibibazo biba byaraheze ubona ko
biyumvira egome amilkara ryumeko namwe ndabahije ijambo mu gihe cyo mvuze kuvyashikirijwe na Kazahama yavuze cyane cyane ibibazo bibiri ikibazo c'ubukene atera kamo abazoca mu biganiro bose ko bushira imbere ikibazo c'ubukene buhanze abanyagihugu akaba yavuze n'ikibazo co gufata ubutegetsi ko nguvu duka kwija mu kanya gato Amilkar
cuwo munyagihugu igicuwo munyagihugu no mubwira nuko umuntu agiye kwa muganga ntibaza kuvura ingaruka z'indwara agwaye batagerezwa kugenda ku muzi w'indwara agwaye by'ubukene nk'uko namwe mushinga mumenyesha makuru mwabivuze ni ingaruka z'indwarane turimwo ubunye umuntu atabanje gukiza imboni imvano y'ingwarane turimwo ubunye kugira ngo umuntu hama mu nyuma agende kuca avura izo nkurikizi aribwo bukene ibiciro byaduze ibintu bizwe bimeze nabi nkuko mugenzanje Lionel aje kubivuga nta kizoshoboka mugo umunyagihugu nawe ategerezwa kumba yuko kuca kugenda kuvuga izo ngwarane z'ubukene umuntu atavuye umuntu atagiye mu mboni imvano y'ingwarane turimwo ubunye ariko kurenga mubi ariko kurenga kurenga ku byo abarunde baba barumvikanye ko muri kahise yahashatse kubwa amasezerano ya Arusha ntibica bikiza iyo ngwara ntibica bikiza izo ngaruka zirashobora kubikiza mu myaka ibiri itatu umugabo zizosubira kugaruka naho nashaka kugarukira kuri ico kintu ego nibyo abanyepolitike Lionel yabivuze neza ati hariho bamwe umuntu abona yuko umenga bagenda bajanywe n'inyungu zabo ntibiyumvire igihugu kure ntibiyumvire umunyagihugu ntibiyumvire ukuntu ubutunganye ubuzima bw'igihugu kugira ngo umunyagihugu ubwo buke narimwo ntabusubiremo cyangwa abuvemwo umunyagihugu yisununure ibyo nibyo mugabo twibuke ingwano turi mu bunye zatangwe 2015 imboni ivano zavuye ko nukutwuba nukutubahiriza
sezerano ya Arusha. Ego me emocionahe deo Hakizimana namwe mugira ico muvuze kuvyashikirijwe kuvyimubiro vyashikirijwe na Kazahama.
Ego kujereke icyo kibazo cy'ikenegano kukiraba kuryo kwishyi haravuga ukene kubera abaho bafashe igihugu batakigufasha nabo bakaba babigira kubera imvunishi hari ababigira kubera bumva igihugu kivugwa nabi abakivuga nabi nabo hari naho batamenya inkuriki nyamukuru y'ibyo bavuga ibyo ari byo n'ingene bishobora kononera igihugu icyo kibazo ni ukucyumvikana hanyuma hariho ubundi bukene bujyanye n'ubuyobozi bujyanye no kudakora bujyanye no kudakoresha neza amatungo ibyo biratandukanye mugabo gihe icyo mbona cyari gikwiye ntituzore turagica iruhande uguye ni uko turi mu gipfungu cyatewe n'uko abarundi bataremera kujya barabwirana ukuri hanyuma barekoreramo imbere ndabivuga kubera yewe nkurikirana cyane yerekeye wa mugwi mwese muzi yo kubwirana ukuri n'ukuri kubirana n'ukuri ibikorwa by'ibya mugwi bitagize aho bishyika na twe nta tuzoshyira kuko abantu bazoguma binubana inkozi z'ikibiri zoguma zikika zinyegeza mu nyuma y'abantu atacyo bagirirwa urumva rero icyo kibazo cy'ubukene kirimo ibintu byinshi hanyuma ndohereza ko na bagenzi b'igihugu na bagenzi b'uburundi njyewe hari habo tugize iminsi tuyihoreza barakwiye nabo nyine kwiga gutegera ikibazo cyacu uko twagitegereye yuko naho rimwe na rimwe bahari ivomo ugasanga bari kubakingira ikibabo ubundi kandi usanga ingorane bazisangiye kumva rero ikibazo ni kirekire ikiganiro tugaruka kuri cya kibazo cya dialogue.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Alois. Mwiriwe neza?
Yego, mwiriwe.
Mwitwa nde, izina ry'ikirundi Alois?
Kadoyi.
Kadoyi, muri hehe?
Ndi mu Burundi.
Yego, me, duga ku ijambo, ikibazo icyimvuriro?
Yego, ndumvise ibyo abatumiye bari kubaravuga. Bakabaravuga ku byerekeye ubutunzi. Kumbure bashyizemo n'iby'umutekano ama rero je nsanzwe ndi mu Burundi ndi umunyagihugu muto muto rero ndi ngaha mu Burundi je kuri umutekano je mbona umutekano ukwiye abantu turafungura tukajya tukaryama aho ugiye mu mavari usanga abantu ariko barasangira agacupa kandi atangorane bafise rero nubwo turatembera tukatajya aho tugombye kandi tukabona nta dukomakomye rero mu isanzwe tuba turumva abantu bari hirya no hino bavuga ngo mu Burundi nta mahoro ariho twebwe dutangaza cyane amahoro ariho mu Burundi usanga gusa namusanga nk'abantu bamwe bamwe bifuje gushyira ku nyungu kanaka mugabo ntibazishyikiye ko batazishyitse ko rero ugasanga bagiye barasasibiza iyo nkino ngo amahoro ntayariho ngo byarayangaye ngo byaracitse bakamu by'ukuri twe abanyagihugu bato bato tuba twikubikira isuka hanyuma tugataha tukaryama twe tubona ibintu bimeze neza ntabwo dufise kubyerekeye iby'ubutunzi naho igikuru ni uko umuntu aba afise amahoro bo afise amahoro hanyuma ahita akura amaboko mu mpuzu agakora akazi gukora ubuzima bugahita bukagira nte bukagenda neza rero igikuru aba akeneye ni iki ni amahoro kuko ayo mahoro tuyafise rero kumbure n'ubutunzi tuzagira nte buzokwiyongera kuko turiko turakora turi ku kivi turi ku kivi rero ngende baza kwejo ubuzima buzogira nte butubandanya bumera neza icyo cyo cyimvira nota
urakoze Aloyiz ariko urazi ko naho mvuga ko amahoro ari mu Burundi eka amahoro ariho hariho abakiri hanze abarundi bari hanze nabo nyene bifuza ko umutekano wabo uba ucungerwe neza iyakamo mwubatira ko koko nakahe cyangwa ikintu cyo gukorwa kugira nabo bumve ko bafite umutekano na ufite nakahe Aloyiz
icyo kugwa ego hakeneye ko abantu bicara ku meza batirane bakayaga kumbure abantu bakongera bakoroshya n'imitima mu abarundi bakabanya ko kumbure umuntu yifuje ikintu kanaka ntagishyike ko atoca agenda aratera umutima mu bandi agenda avuga igihugu nabi ngo amahoro ngo byacitse ngo byaza ngo byarenze mugabo abantu bagirane bokwicara bakumva ko bakayaga hanyuma bayaze umuntu wese akumva atekaniwe mugateka kiwe uva katafisa mahoro akayafika hanyuma bakongera bakoroshe imitima bakagira nte bakamira kuba muri situation basanzwe barimo.
Urakoze Aloise mushiye ntahe deo gracias deo Hakizimana mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose mu buryo bwo gutorera inyishu matati mwavuze ko umuntu wese akwiye gushikwishira mu kibanza cyo wundi ikintu cyokorwa kugira ngo hariho abarundi bavuga ko babona amahoro mu Burundi ariko hariho nabandi babona ko gushika ubu ta mahoro bafise cyane cyane aho tuvuga abahunze igihugu ikintu cyokorwa kugira ngo nabo batekanirwe n'iki
imbere yuko hari yovuga icyo kokorwa n'uvuga nyine mu rwego cyo kwifata icyambere iyo abakwiye wari weza hari korosha umutima akareka gukoma nka umutima ikintu cya kabiri uko abantu bereka gutukana bo kwiga kubahana nk'ubu jyewe ngizirisi imyaka mbona abarundi batukana gusa umuntu ukamubona kubera icyo mupfa ariko ntumubone kubera akamara afite umunsi n'abantu bazigira bazomenya kukwemerana cyane kandi bakamenya yuko iki gihugu kigisangiye niho n'inyishu zizoheza zikaza hanyuma rero jyewe icyo ku Rwanda bifuza yuko abantu tugera kandi ibintu bishoboka icya mbere no kumenya yuko hari ibintu tumaze gushika kwane mu Burundi kandi bikomeye cyane kubera ibiganiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na n'ibihumbi gushika muri ibihumbi n'icyenda harabaye proje bita proje Tradido Dialogue. Iyo proje yari ivuye mu byumviro leta y'u Burundi na Nations Unies ishyirahamwe mpuzamakunguni bavuganye barabihurira ko hanyuma rero haca haba ibiganiro mu maprovensi yose mu ntara zose no mu migwi inyuranye hanyuma rero bimara imyaka ibiri mu nyuma itariki ibiri na bitanu z'ukwezi kw'icumi na rimwe muri 2009 niho haba isozerwa y'iyo proje. Muri iyo proje muri iryo sozerwa bavuga bati turahanuye abarundi twese turihanuye kuko bari abarundi kandi kiba bikundiye ibyo bintu byaba neza ku buryo ayandi masinini atahora batwarivuga mu kirundi kandi baravuga bati umuntu wese aza muri ibi biganiro azovuga akawukeshaguza kirazira gutukana ntikizira kuvuga ibintu bigoye icyifuzwa ni uko ubivuga neza hanyuma mubwo uvuze ibigoye ugatanga n'umuti we wibaza yuko woba ukwiye ibyo bintu byarabigezeje n'ababonye bamya politike b'ubu birigwa baratukana icyo gihe ibyiyumviro ntibyari nk'iby'ubu mugabo bari umwe yaremera kumviriza ubundi baca ye narimwe muri ibyo biganiro baca bumvikana bati ku mwaka hazokwama haba ishya inama kaminuza gukokoma ihuze abarundi y'ukuraba ingene dialogue imeze mu gihugu y'ukuraba ibihanze igihugu nka bijya byagoye Burundi muri 2015 bijya ntibyari guca mu migumuko ntibyari guca no mu bindi byose mu mugi hari guca haba inisiyanse extraordinaire dialogue bakavugana hagoranye iki kugira ngo twizemo twukore iki icyo kintu abarundi baracyibagiye cyane cyane bari bagiye yuko ari ibyo byaduhesheje agateka erega nimwamuva yuko hariho abarundi bari mu bindi bihugu gufasha kuzana amahoro nko muri Somalia n'ahandi muri Centrafrique Cote d'Ivoire cyangwa n'ahandi ni ukubera kiriya gihe inama mpuzamakungu ONU yari yafashe ingingo yo kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi tugira tugikoreremo turare yuko twokuramo ibyigwa bidufasha gukorana no mu bindi bihugu bya Afurika. N'ubu icyo kigwa kirashobora kugarukanwa kandi icyo duteye iteka cyane iteka rya mbere tworonka ni uko ibi bintu bavuga ngo bikorwa n'igikenye aba bashaka gutera mu mudurumbanyo butaronka aho bavugira batarinze urugo rw'ubyuga
Mushena Lionel ndaize namwe ku chimvira cyashikijwe na Louise avuga ko mu Burundi hatekanye ika abantu bakwiye kumva ko batekaniwe ariko nkuko twabivuze hari abandi barundi baba bumva ko badatekaniwe ico chimvira cyashikije mu kivuga kwiye
ego aloize yavuze ikintu nta muntu yavuze yuko mu Burundi hadatekanye nta wabivuze ahubwo twagombye kuvuga tureka hoba ugusumbirizaho uko byari biri bikamera nk'ahantu vuga nka 2013 cyangwa 2012 uko byari biri kuko mu 2013 nta mpunzi zari mu Rwanda nta mpunzi zari muri Tanzania nta muntu yavuze ko mu Burundi hadatekanye nake ndinga mu Burundi ego haratekanye n'ubwo urabona nk'uko mu bivuze hari n'abandi abantu biyumva yuko badashaka kuba batekanye ikinake ibikorwa cya leta cy'ukugira itegeze gukora kugira kuko leta irinda kudashoboka gukingira umunyagihugu uwo ari we wese atamuntu n'umwe avuyemo ni igikorwa cy'abanya politiki yewe muri muvansi cyangwa muri opozisiyo kuko urabona nk'uko nk'uyu mutama turi kumwe mu kiganiro abivuze hariho ukundira umuntu atishobora kuba isoko ko tugira de valeur isoko yuko tumenya amajambo tuvuga eske amajambo tuko tuyavuga arubaka cyangwa arasambura aya majambo tuvuga ko tuyavuze ahashikira ahava yubaka ahashikira ahazamira gute kuko urabona yuko mu banyepolitiki dufite hano mu Burundi by'ukuri urabona yuko nge nabavuze neme yava ntibafise objectif imwe hari abanyepolitiki atakintu atanovuga atapolitiki y'ubuhiganwa bafise baki bagomba kujya barampesha abandi bafite politiki y'ubuhiganwa kuko mwarabibonye Benibis mwarabibonye Benikenze baki bagomba kwampesha bafite politiki y'ubuhiganwa bafite kuko umuntu umaze kuvuga ati jewe nsisha abanywanyi ndakwiye nta muntu akakubwira kuko badafite amahirwe kuri ibi bishobora kwitera ibiganiro urabona yuko abo banyepolitiki bataba bafite objectif imwe ari nacyo gituma rero abanyepolitiki nubwo ku mpande zose umwe opposition arabitare bo kuyumvira bakaraba isiki iki kintu bari kuba barajiwa en perdant cyane bari kuba baraganya barabe kuba turi kuba baraganya kuko dizye mvuga bari kuba baraganya cyane 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 ejo ni 2018 hadi bafite imyaka ibiri kugira amatora abe kuko amatora ategeza kuba ndabuze nk'inama yawe yabaye ejo kafando wode ibyashikirije urabona yuko yabaye beretse makungu yuko u Burundi ata problème yavuze ati naratembereye igihugu cy'u Burundi twaravuganye n'abantu bose nta ngorane n'imwe ihari sauf ko nabonye abantu gutabiyamiriza CPI urumva ko ikintu yavuze ikintu antuka umuntu wundi yashikirije ikintu nk'icyo urabona yuko nta kindi kintu amakungu atufatira kubafatira kuri ibyo nyine bavuga ati harabaye umutekano wariyongereye nta ngorane ihari yari ivuga ati ko nta kibazo gihari yaganiriye n'impande zose ibintu bati barabyumvira ko abanyepolitiki rero nibafate ibya mbere kugira ngo bashobore kujya muri ibyo biganiro sibyo kugira ngo bagire débat de fond pour trouver la solution y'ikibazo kiringa mu Burundi mutama yavuga ati ikibazo cyabaye muri 2019 nicyo ari ikibazo hapfe abantu bariko baravugwa mu manzi denya mu maraporo atandukanye nk'uko icyo kibazo cyo kugira iyo abarundi bafite umutima iyo abarundi bafite agatima kugira bashobore gutera inyishu icyo kibazo cyo kugira ngo reka twicare hako tubura abantu bangana
mushiga reka duhe ijambo ndabona kanya hagiye mushiga ntahe Lionel reka duhe ijambo Amilcar yumekona wenyine agira icyo avuze kubyashikirije na Louise cyane cyane ikintu cyokorwa kugira ngo amahoro abarundi bari hagati bumva ko ahari reka n'abari hanze abahunze igihugu nabo nyene bumve ko batekaniwe icyokorwa n'ikihe leta Burundi yokora iki aduga ku jambo Amilcar
kogwa nagire mbanze mpere ku byaro yize yavuze avuga yuko igihugu hariho yuko hatekanye nta kuri bwanje nti hatekanye kuko nta kuntu ho bahatekanye hakaba hari impunzi zirenga 500,000 hanze y'igihugu nta kuntu ho bahatekanye mu gihugu ku munsi tugomba twumva yuko hari abantu babuzwe irengero abantu batowe ibiziga nta kuntu ho bahatekanye ku munsi akagomba asohoka ibyegeranyo byerekana yuko hari abantu bahohotega ubuzima nta kuntu ho bahatekanye ku munsi tugomba twumva yuko leta iguma ikandamiza leta iguma itera ubwoba abantu bakaba barashikiwe n'ubwoba nibutsa yuko abo bose babwiye ko hatekaniwe nkajewe ku bwawe jewe ndibuka mu gihe hagati ya 1993 nari nkiri umwana cyane gushika mu 2005 naraja ku ishure ari ibintu byo kwinyegereza narabigira mugaba barundi bose ntibari batekaniwe na gato nuko rero hari abantu ico gihe bari mu buhungiro hari abantu batari babayeho neza hari abantu batehutezwa n'intwaro yari ihari nico kimwe nk'ubu unyi hari abantu bibaza yuko muri bo babona ko muri bo kuri bo batekaniwe ariko amahoro ugutekanikwa mu gihugu usu kuvuga ngo nuko haba habuze urwamo rw'amasoro ikanamba gutekanirwa ni mu mutima w'umuntu n'umuntu avuga ati jewe ngiye ngaha anye ndumva yuko atabwo banshobora kugira ndumva ko nshobora guserera iciyumviro canje ntatinya yuko naka canke naka ari ubutegetsi ari poli ari polisi ari urwego rw'iperereza ruza kuma hotel ubuzima aho niho nashaka kubanza kuvuga kuri ibyo by'ugubyo gutekanirwa Louise yavuze hama kucokorwa naho ndahuriza na Lionel nuko abarundi boganira badatinya bakaja kukibazo nyacu kumbona ivano kunyenda mu vano ya njogo yicatumye turimwo tubijamwo hari umugani mu Kirundi uvuga uti umugabo yihindukiza mu ijambo yihindukiza mu buriri ntihindukiza mu ijambo. Amasezerano yashizwe ku igikumu mu 2000 yararenzwe ko none arenzwe ko hari ingaruka mbi zica zikurikira. Niko nibaza yuko rero abarundi bategerejwe gusubira kwibuka icatumye biturimo kuko ingaruka zakurikiye ari ubwo bukene itotezwa ry'agateka kazi na muntu aho umuntu atagishikiriza icyumviro nk'uko byahuri inye imbere ya 2015 ibyo byose ni ingaruka z'uko hariho abarenze amasezerano yarusha bagashaka gushira habo bashize habo murumba yuko injyane zari zihari imbere y'amasezerano yarusha zicazigaruka. Naho rero mvuga nti no kuganira mugabo kuganira ntibaganire babeshanya oya baje ku kibazo nyacu ku kibazo cyatumye zingorane turimo zibaho akabari ariho nyango ry'amasezerano yarusha.
Eh tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'America turi kumwe na Bigirimana Abubakar muri neza Bigirimana muratwumva?
Mwiriwe.
Mwiriwe neza muri hehe?
Ndi Bujumbura Burundi.
Ego me murafite kibazo murafite cyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ibiganiro bishora gusubira guhuza abarundi aho bukera.
Ego kubisanzwe mu Burundi gushika kuri no munota ndabishima cyane ku rugero abarundi bageze ko mukurondera amahoro n'umutekano bubisasagaye mu gihugu cyacu. Hanyuma ikintu nyamukuru nagomba gushikiriza yego hariho ivyapararanganye mu gihugu mugabo kuva 2000 ndetse na 2015 n'imbere ya 2015 za 2010 kuduhuga ugiye kuraba usanga hari ibintu byagiye birapararangana kandi haniniya byagiye bipararanganywa n'abantu bamwe bamwe mu bantu babona yuko atanguvu bafise mu bintu bijanye no ku simbataza demokrasi mu gihugu bakavuga ati ko dufise ubushyo gukoresha la isoke je peux dire la violence rika duce muri iyi nzira kubera nti dufise resources zo gukonvenka abanyagihugu. Ni nko haho rero ngomba ngaruke none konzi demir harabaye ibiganiro bihuza abarundi hari imigwi yari mu ishamba n'imigwi yari mu ndongo yari abari muri leta baraganiriye irevre ivyariko biragwanikwa vyarumvikana hari abantu bari baratotejwe kuva kera dufate ego 2005 intwaro
uravunagura amajambo mu kanya gato usozere ko akanya kariko karihuta
intwaro ya 2005 intwaro yarabonetse 2010 baragira amatora turatora umukuru w'igihugu 2015 hageze dufise ingorane turiko turategwa n'abantu harimwo abantu bitwa ngo n'abantu bo muri opposition societe civile abo bantu nibo baduteye ingorane none nibo bashaka yuko tubandanya tuba mu bibazo eske hijya yejo byabaye bijya uno munsi urundi buriko butanda vere revolution turiko turondera ingene hahindurwa ibwirizwa shingiro nejo hijya yejo ni byahindurwa bazoza gutera induru kandi ngo leta ngo yafashe ivyemezo vyayo gutya nuko kandi ari tubona ingorane bafise erega nibashaka kuganira bashaka guhenda abanyagihugu hanyuma babandanye bajya imitsi abandi bateza urubwa igihugu ngo hariyo induru za politike harinza mu bisanzwe ikintu nashaka mpanure naho baje mu biganiro ndabona yuko hagenda abantu badafise mu mutwe kubera ibyo bavuganiyeyo nibaza ngo bavyaplike kubera ikibazo bananiza leta bakamera nk'abanyagihugu mu bandi bakajya kurima kubera ndabona ari umukino bariko baragira.
Bigirimana reka murakoze reka duhe ijambo abashinga ntari turi kumubagira icyo bavuze ku cyumviro mushikirije reka dutangure kuri Lionel ndayize mu kanya gato.
Ego murakoze cyane sinzi ko n'inshuti yagiye kuvuga cyukuri nkuko yabivuze mugabo twese tuvuga tuce duhenganira ku ruhande rumwe ngo naba bariko barabibira hari ikintu amikare yavuze cyane ati tuzabye tukaraba icyatumye turabye icyatumye izi mvururu ziba kuva 2009 cyangwa gikora ikintu abantu bose baravuga ko ari twagiye manda ko ari twagiye manda ubwo turabye iyo turiko turabya urabona yuko deja tujye
Janye Lionel ka ico nikibazo tugaruka ko Lionel reka duhe njambo Amilcar yumeko nawe nyene agira icavuze ko byashikirijwe na Imana mu kanya gatoyi cyane gose ndabona kanya kihuta Amilcar
mugashikirijwe mbyashikirije sinobwa yuko byandibatsinobuga kiduhujije na gato kuko hari amajambo yakoresheje bo harona n'abayakoresha ubwamire ngo abantu batukisha igihugu abantu batukisha igihugu ntibaba ariko batukisha igihugu baba ariko bavuga ibitagenda neza muri ico gihugu ukutavuga ukuvuga ibitagenda neza muri mu gihugu bituma umuntu amenya ingwara aho ziri kugira ngo umuntu ashobore kuzivura umuntu ashobore guhangana nazo hama azikize niyo nera kuza ati nukuraba unye ibyari byaba imboni vani byabaye 2015 aramba barami arambira nimba nihenze uko namwumvise umuntu abireke arabe imbere arabi bya 2020 kuri jewe umuntu ntiyobereka kuko utaravye kahise kazoza ntikazomera neza utaravye byabaye amakosa yabaye muri kahise uzo ayo makosa arashobora gusubira muri kazoza ukurenga amasezerano y'Arusha kwemera yuko ibyari byandetse amasezerano y'Arusha bijanye n'ibirengo by'umukuru w'igihugu uko bitarengwako ibyo umuntu avyemeye n'ibindi muri 2020 bizorengwako na kare n'ubu unye ngire nka ko ubu unye umuntu arabona imigambi ya leta iri kwiragira yo gushaka guhindura ibwirizwa shingiro yo gushaka gukuramo ico kintu cose kiza kivuga amasezerano y'Arusha nkuko natanguye ndabivuga nabandanije ndabivuga umuntu atahanganye n'ikibazo imbonimvano y'ikibazo umuntu azobandanya ari muri
ibinyanya
azobara barizuguruzuguru amasezerano y'Arusha kubahiriza ico umuntu aba yumvikanywe ko ico abantu baba bumvikanye ko kuko ico kintu ayo masezerano yaje guha umuti n'umuti waje uvura ingorane zari mu Burundi guhera kuva tukicikukira
ndabona kanya katujanye mushyana he de gracias deo haximana mugicho muvuze ku byo shikije nabi Imana avuga ko yafatiye muri rusangi avuga ko hashobora kuba ari nka societe civile yoba iri ntambamyi ku byerekeye umutekano mu Burundi cyangwa byerekeye iterambere ry'u Burundi uko niko yasanwa bivuze aho mubivuga kwiki mukanye gato cyane rwose munota umwe
mu kuri y'abantu bazi ibanga bajejwe kubera obligatoire y'abafite zukubaha itariki nacho bakabwizwa guhurira ko nje nibaze yuko ikigorana nuko dukorera mu kifungu nje nama ngaruka ku iryo jambo nta wancyuga ariho nta ugikunda gufunga abandi ariho hariho serma abantu bumbure bafise information wataronka cyangwa bakabataraho umwanya wo kwisigira kimwe nayo ubundi je nkubu icyo mu bushobozi n'ugira iki icyo mu bushobozi bwo kuhanura hanyuma rero umuntu akanyumva n'uvuga imwe twavuga kare bareke gutukana hanyuma umuntu afite ikitagenda neza kivuge mugaba kivuge n'umutima utuje kenya nahubwira ibyo yigiye gukora kuko tugomba kuguma muri ibyo by'amadiskuru muri iyi minsi tuzorondera abantu tugize iminsi dukorana mu byerekeye kurangine tubafasha mu bintu byo kuvugana ukuri n'ukuri kuriranira tuzobatumira mu minsi itarenga indwi tuvugane turi hamwe ingene tuzofasha hanyuma twongere tuvugane ingene dushobora no gufasha gutunganya ibiganiro
muradutera ka moto batera ka so batefuna kugira ngo umutubwire ibyo muzo mwashitse ko ariko ndabona kane katujanye de Hakizimana reka duhe ijambo Elias yarindiye umwanya utari muto Elias miriwe neza
miriwe neza afite
miriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gato umuntu umwe
yego tente Elias ndi mu Kayanza ikabarore
yego
bo je afite nukuri ndazye mbega iyi leta utaganiriye na sinarede itarimwo uganire n'uwo mufitaniye ikibazo woganira nandi
icyo ni ikibazo gihambaye reka tukibaze abashinga nayo turi kumwe icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose reka abari cyo basozera ko Deo Hakizimana
reka ndongeraho gatoyi
nyarutsa kanya karagiye amasegonda 20
nukuri iyi leta turabyo kunira kirigenza turabona yuko idashakira umutekano abanyagihugu ahubwo baratugejeje hera bagomba guhindura ibwirizwa shingiro ubwo uwo muntu batisunze amasezerano ya Arusha ntitubona hano turiko turajya abarundi nabo bariko baratujyana
murakoze Elias Deo Hakizimana reka dutangure kuri mwebwe mu kanya gatoyi cyane rwose amasegonda nka 40 mu gira icyo muvuze kuvyo Elias avuze muce muterana akamu abanyapolitiki bazohurira ya Arusha mundwe izaduga ku ijambo mu kanya gato
mu cyukurikira kirubikene kibazo washaka kutsubiramo yarutse
umushya na Elias ariko avuga ko ibintu biteye amakenga leta ifite umugambi wo guhindura ibirizo shingiro ibintu byifashe munduge ku ijambo mugira icyo muvuze kuri icyo kuri amakenga ya Elias
erega hariho igipfu habuye ko cyagipfu nanyine nabagira kuva kera ikibazo icyo ari cyo cyose n'ibyo byerekeye ibyigwa shingiro n'ibindi byerekeye ibindi batavuga birashobora kujya ku meza bakabiganira mugabo ikigoranye ni kugira ngo abantu babanze bahure cya gipfungu nababwira kibanze kigeho umuti rero
egome mushi yanahe Lionel ndayize namwe kama umutire w'abanyapolitike bazohurira ya Arusha mu ndwi iza nakahe amasegonda 40
kino buga abanyapolitike by'ukuri nk'uko twabonye tubivuga nibwo nk'uko batumye batatumye izina ngo bishema rede uko batumye kose n'ukuri niba biri umutima wo kwinjira yuko bapfunga dufashe igihugu hama bivuze ukunde mu by'ukuri mu bivuga ukunde mu bashira kurondera expert politique n'abagira bijyanye kuko bagira amatora ari libre transparent democratique et inclusive kuko toute force politique niba ushaka gushyira kujya muri competition by'ukuri niba ushaka kurenga deze nshyikiye kipe stabilizere peyi abantu bose biyumvamo
niba ushaka
kujya mu kintu cyo mu biganiro bajya kubahereza ibintu leta kuko hari amakosa benshi bagiye barakora yo kuva mu matora leta ikamireti hari gakora amakosa
ariko
bikaronka n'ingufu bayitumye nabo bayi politike nyine bishyira bikare kubera
bagiye egome Amilcar
niba ushaka kwinjira bashobora gukora bakora n'ingufu zabo zose bafite kugira ngo bashobore kurondera amahoro arama n'ibyo biganiro
Ego me Amilcar radio meko namwe mutirakamo abanyapolitike bazohurira ya Arusha mu ndwiza mu duwe ku ijambo akanya gato amasegonda 40
nk'ibyo Elias nk'uko Elias yarabivuze ikibazo hari ikibazo hari hagahaze nk'uko natanguye mu majambo yanje natanguriye ko kudatumira abegwa bose n'ikibazo cyo mu Burundi aho haba hari hagahaze leta nta kuntu yoja mu biganiro ngo SNLD ibure harimo muri SNLD harimo bamwe harimo benshi afatano bamwe harimo benshi bafitanye ibibazo na leta SNLD si ukuvuga ko ariyo yonyine iri mu opposition hariho bari Burundi hariho bagwasa hariho ipronitemewe na leta batashyano sibo mana nanga yimpenda abo bose nuko baganira mugabo
urakoze emotiona he Amilcar Byumeko kubona mwashwe gutora kanya ko kuza kugira ngo tuganire turagushimiye nawe Lionel Ndayizeye ko kanya watwe kugira ngo duhe ivyumviro cyane cyane ivyugaruka turagushimiye Deo Hakizimana eka kuhinga bwanyu cyane cyane mu byerekeye gutora inshu z'amatati turashimiye abanyuwanyu radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ivyumviro n'ibibazo turashimiye namwe mwese engineer turagushimiye Fatou Karara turagushimiye kuba wigiranye ikiganiro turabifurije rero mwese abadukurikiranye amahoro n'umugoroba mwiza.